Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mwumva radio ijwi rya Amerika kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mu Burundi ni ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Amakuru mu Rwanda RIB ejo yasatse kwa Victoire Ingabire no kwa Bernard Ntaganda.
Ngira ngo mbire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari saka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPE.
Maître Bernard Ntaganda ni umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Naho uyu madame Marie Michel Umuhoza ni umuvugizi wa RIB ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda. Mu Burundi abakoranye na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza baramuvuga ibigwi, naho Uganda yururukije amabendera kugira hagati mu rwego rwo kunamira President Nkurunziza. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Tubanze rero kuko tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezweho na Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas, namwe muduteze amatwi. Umushikiriza manza muri Sudani yashikirije kuri wa mbere ko abanyesudani baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara bagirizwa bashobora kutazorungikwa Ilahe mu Buhorande. Umushikiriza manza Tagelsile Alhebre ntiyavuze izina rya Bashir, ariko avuga ko ubwigenge bw'igihugu ari kimwe gituma abanyagihugu badashobora kurungikwa muri CPI. Ariko yashikirije ko Sudani ishobora kuzokorana n'iyo sentare muri kazoza mu gihe byo kenerwa. Ibi abishikirije mu gihe Ali Kushaibe yahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri ico gihugu yishikanye mu ntango z'uku kwezi inyuma y'imyaka 13 yarasohorewe umutahe n'iyo sentare. Igisirikare cyo muri Sudani y'ubumanuko gishikiriza ko cishe Kerbino Wall yari arongoye muhari mushashi urwanya ubutegetsi inyuma y'indwi zibiri ashikirije ko atumbereye guhirika leta ya Perezida Salva Kiir. Umuvugizi w'igisirikare General Major Lul Ruai Koange yashikirije ko Wall yari arongoye muhari witwa w'itariki ya ndwi ukwezi kw'icumi yishwe ku munsi w'Imana. Yashikirije kandi ko igisirikare cyari kimaze iminsi kirwana bikomeye n'abarwanyi biwe. Wall yari yakuwe mu ibohero mu kwezi kwa mbere ku kigongwe cya Perezida Salva Kiir. Yari yaciriwe igifungo cy'imyaka 10 yagirizwa kurongora imigumuko yari itumbereye kujya ku cicaro cy'ikigo cy'igihugu kijejwe umutekano kizwi nka Blue House i Juba ku itariki ya ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Abasivili batandatu barishwe, amazu arenga 60 araturirwa mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho ADF. Abategetsi bashikiriza ko ico gitero cyabaye ku munsi w'Imana hafi y'ibarabara Eringeti Kainama mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Umuhari ADF umaze kwica abantu baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, aho uvuga ko wihora ibitero by'abasirikare ku birindiro byabo. Mu kwezi kwa mbere igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cirukanye ADF mu birindiro byawo kandi ko abategetsi batari bake b'uwo muhari bishwe mu bitero byamaze amezi. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ibitero nk'icyo cyabaye ku Imana byabandanije, aho abantu barenga 500 bamaze kwicwa kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye muri Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine na Kizza Besigye batangaje kuri wa mbere ko bashize ingufu hamwe mu myiyerekano igamije kugaragaza imikorere mibi ya leta ya Perezida Yoweri Museveni. Bahamagarira abanyagihugu mu myiyerekano kuri wa kabiri yiyamiriza icyo bise ukwitwara nabi kwa leta mu kurwanya ikiza cya corona. icegera cy'umuvugizi wa leta yaragabishije ko abazoja mu mabarabara bose bazoba barenze ku mategeko. Izo ndongozi zibiri zitavuga rumwe na leta zivuga ko abategetsi bashize hasi ubutunzi bw'igihugu bakoresha nabi amafaranga y'igihugu bashira amamiliyoni y'abaganda mu bukene mu kubugaranira mu mazu. Abadiplomati bakuru ba Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa bari mu myiteguro yo guhura mu nama izobera mu mwiherero kuri uyu wa gatatu i Honolulu ku murwa mukuru w'izinga rya Hawaii giye gukira Amerika. Iyo nama y'umunsi umwe izohuza umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo na mugenzi we w'Ubushinwa Zhang Jieshi. Abasesangura ibya politiki bavuga ko iyo nama y'i Honolulu atakindi zovamwo atari guterana amajambo ku bibazo byinshi harimwo ibya COVID-19, ubudandaji, ibibazo muri Hong Kong na Taiwan. Igihugu cya Maroc cyarungitse udufukamunwa imiliyoni 8 mu bihugu 15 byo muri Afurika mu twigoro two guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona. Izo mfashanyo zakorewe muri Maroc hisunzwe ibisabwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Turi no kuri internet www.radioyacu.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urwego rw'ubugenzacyaha rwaraye rwongeye gusaka mu rugo rwa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka d'Alpha Umurinzi, no mu rugo kwa Maître Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Mberakuri. Yombi aya mashyaka ntavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntaremerwa mu mategeko y'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa araduye inkuru irambuye.
Kuva ku mugoroba wo kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka. Aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukurisha kadarufa Umurinzi, ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Imbera kuri kugeza uburyacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro, umuvugizi wa Darufa Umurinzi, yemereje Ijwi rya Amerika ko koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi.
Ahubwo natwe twabibonye itangazamakuru twumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka.
Ntabwo bababwiye impamvu bamusaka?
Ngo ntabwo bayisobanuye. Batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari bari kumwe mu rugo, batwara mashine, laptopu, batwara amadosiye y'urubanza rwe, ndetse banatwara n'amadosiye y'abarwanashyaka.
Kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa.
Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka, ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPE. Icyo bakoze ni babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa, kuko ibi byo kuri rugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi.
Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho.
Navuga nka mudasobwa, batwara amatelefone, batwara za flash, batwara akuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho. Ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa, ahubwo banatwaye n'ikindi cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye, ariko bakibanda cyane cyane kwitwa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze.
Tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko ababombi koko basatswe, avuga ko hari n'abandi bari gusakwa.
Hari ibyaha mubakekaho?
Kugira
ngo isaka ribeho hari amakuru gatuje n'ibyenda cyangwa bifite kwiperereza biri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston.
Yego.
Yego, rero iperereza riri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye, ndibaza ko atari kwa Ingabire gusa cyangwa kwa Ntaganda gusa, hari n'ahandi.
Mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko Bwana Gaston Munyabugingo ukorera mu Minisiteri y'Uburezi ariwe wabaye imbarutso y'irisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire. Umuvugizi wa Darufa umurinzi we agashimangira ko Ingabire nta wutemerewe kuvugana nawe.
Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR, ni umuntu wari usanga afite icyize ikindi yari perezida wa FPR Murindiri. Ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yarasanzwe ari umuteroriste. Nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yibugiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa Umurinzi. Mbese kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha. Ingabire nta muntu avangura, yemerewe kugira inshuti, yemerewe gusurwa, nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana. Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe.
Twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate?
Kwa Victoire Ingabire haratekanye, nta kibazo, n'amahoro.
Mu bindi b'abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga. Ayatwaye kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo, ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi 78, akavuga ko bagamije kumwicisha inzara. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho.
Ibyo avuga ntacyo twabivugaho, ariko baramutse baranaye mutwaye ikiza, nuko abari gusaka bari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyatwawe ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyiracyo.
Kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi.
Mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye, hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya RIB pickup yo mu bwoko bwa Volkswagen yarivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri. Ntaganda yemereye Ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu. Yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo. Ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu 2010 ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko. Ntaganda ati:
"Njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza. Niba rero mu mutima nama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza, birumvikana ko nta bwoba mfite namba nuko nafungwa."
Mu minsi ishize nibwo Bwana Vena Abayisenga wo muri Darufa Umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo COVID-19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tujye noneho muri Uganda. Perezida Yoweri Museveni yategetse ko amabendera y'igihugu cye yururutswa kugera hagati kugera umunsi umurambo wa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa. Hagati aho Abarundi bahungiye muri Uganda bababajwe n'urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo Pierre Nkurunziza. Nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira.
Nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza, impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rukinga navuganye nazo zivuga ko zashavuye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu.
Twebwe nk'Abarundi turabarundi bari nyuma y'igihugu turi mu mpunzi, mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe uburyo bwose bugenda. Ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo, nta muntu yobinezerwa, kuko naho turi nyuma y'igihugu natwe turakunda igihugu cacu. Kandi
urupfu rwa Nkurunziza perezida w'u Burundi ni ukuri rwararutunguye cane, twumva tugize ubwoba cane kubera ko n'ubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nkuriya agwara noneho akacaremberaho agahwera.
Kuri zimwe ngo Perezida Nkurunziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rwo kubaka politiki nziza na demokarasi kandi akaba zari zibifitiye icyizere, ariko ubu ngo zifite ubwoba yuko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa, bityo bigasubiza inyuma ibya demokarasi mu gihugu.
twagize ubwoba cyane ko Uburundi bushobora gusubira hanyuma. Twiheweje tugakurikirana aho yari yakuye Uburundi anaho yarabushikije. Noneho rero tugize ubwoba cyane kwa ruriya rupfu rwiwe, ko Uburundi busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze.
Uburabye nk'umurongo Uburundi bwari kuburafata, kwari dufisemo akizere kakavuga ko yari ahereje ubutegetsi ku bushake, hanyuma natwe tukareba ko ari gishasha coza kubera kogwa yari akoze co gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima ata ntambara zibaye ata maraso yenze kumeneka. Ikintu ciza ku Barundi wari umuco mwiza aratanguje. Rero ubwo twebwe turababaye cyane kuko rero dusanzwe twifitiye n'ibibazo nk'abari nyuma y'igihugu, ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita apfa iyo viziyo atarayikora ngo yereke abantu ko yayirangije neza, mu by'ukuri turafise ubwoba kumwe ngo icyo cyumvire kuzava kinigirwa mu menshi kuko Abarundi baragowe.
Kuba hanze y'igihugu, izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu.
Bari ntabwo twamwanka nubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugirira akamaro karekare, kuko imiryango myinshi n'Uburundi uri mu gihugu cy'Uburundi ni benshi cyane kuko twamukunda. Tumwe turitegereza urupfu rwiwe rwaratubabaje kuko ntawe abura kubabara uri umukuru w'igihugu. Mu bindi bihugu umukuru w'igihugu yapfuye, naho aranumva bakunda kuvuga ati bamutwe mu bindi bihugu bamuhurije indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo. None mu gihugu cy'Uburundi nta byuma bya rutura byo babihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima tukareba urupfu rwiwe icyo wakimwishe. Ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nkuko tugira tubyumva ku maradiyo mugana mubicisha aho mubw'abanyemenyesha makuru yuko ashobora kuba yishwe n'umutima, mukaduha ihumure tukamenye indwara yo bimwishe. Natwe Abarundi turi hanze y'igihugu, natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'Uburundi nkuru nziza akamaro yari ifitiye Uburundi.
Muri Uganda, igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera Peter Nkurunziza, wo Perezida Museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange. Kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ibendera y'igihugu cya Uganda hamwe n'iya Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu, Perezida Museveni yategetse ko zimanikwa ibike kugeza ubwo Perezida Nkurunziza azashingurirwa. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Dusubire mu Burundi, hashize icyumweru Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse. Abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka i Bujumbura. Naho abakoranye na nyakwigendera ni nka Albert Nasagarare, icyegera cy'ushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera, na Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, baboneraho umwanya wo gusobanura umurage nyakwigendera asize. Ni inkuru ya Eloge Wilika Neza.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza, Abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntararushatsi kiri Bujumbura, baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha. Nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wa canke ku catari bake, na cyane cyane batavuga rumwe na nyakwigendera kwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi. Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi wiwe, arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi. Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na shebuja. Ndenzako ntayengeshanya kwishura ku bibazo vyamenyesha makuru kukirimba ahaguma mu bakira abashitsi.
Yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi, kuko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo wa koloni, akavuga ati nitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi, nibaze mugabo baze gusuma, nibaze nk'abasuma, baze nk'abasuma tubasumishe, ariko baje nk'abasuma tubiyamirize. Urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga, bamwe bita mu gifaransa abapatriote, ntiyanka abanyamahanga, ariko ashaka ko abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nkuko Abarundi bigenza bagiye mu mahanga. Ikindi yamye ari umuntu yiteguye, yari umuntu yama yiteguye, yavyiteguriye iminsi yose, akatubwira ati tugire iherezo ryiza, dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca bugacana yandi, ejo nitwagenda abantu baze bavuge bati harabaye umugabo, akama twigisha kwisunga ubutwari, ubutore, ubuhizi, za nkingi z'ubuntu Abarundi ba kera barerera ko abana babo, akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icubahiro igihugu. Atere umuntu wese muri urugendo, muri umwanya muto yamara kwisi, azogenda abantu bamwikugura, azogenda abantu bamukumbura.
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze. Uyatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yaheme impwemu za nyuma ikarusi. Hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu. Kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yari kukirimba.
Burundi burahombye, Afrika irahombye, n'isi irahombye ndongozi. Yari umugabo afise imbono afise yerekwa, yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi ni yari karaja. Ndetse namuravye ariko aratambuka, warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika, ariko atambuka yiyemera azi yari karaja. Ikintu gikomeye kikunda kugora ndongozi ni kurengera ivyamoko, ivyintara. Yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko, ikibazo c'intara ndetse n'ikimiryango. Kandi cyasagasheshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu ubwoko bwose b'intara zose. Kindi namwigiye ko yari afise ubuntu. Umurongozi kenshi iyo afise ingorane yifuza ko bamukikuje bose biyumvira we n'ibyo gusa. Nkanze n'akarorero igihe aca mu ngorane z'2015 waza wumva akubarira ati mbega naka wa mwana wa witwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza, akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye arumupfakazi ameze gute, akibuka bo biganye, akibuka abantu. Muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikira muvuga, ntiyibagira kumenya ubuzima bwamukikuje, akabaza nabo biganye bakuranye.
Karirwa nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika.
Muzoyibona mu minsi iza, hari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika, mugabo aba bafashanya bazobana ibyo bitabo babyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane. Kuko yatubwiye ati umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani. Jeho ndabikubwira rero nk'ubizi, kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise, ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahu shije. Uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima, n'umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye. Niho bavuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye, kuko bavuga ngo akibiye kuzimu kiburukira mu buzima. Iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye, yaraheza akagaruka mu wundi muntu. Abantu iyo bamuvuze nabi, iyo bamuhemukiye, baramubona mu ndoto akababuzitiro, akababuza amahoro. Ariko uriho uronka naho umwinyegeza. Nico gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabubaha. Nahamubona haduhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatse cyambara ntama, ariwe dukesha Uburundi, dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo byo gushira Imana imbere, gushira abarongozi imbere, hama no gushira igihugu imbere.
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza. Kugeza ubu umunsi president Nkurunziza adoshingurirwa ko nturatangazwa. Eroje urika neza ijuru rya Amerika.
Nyuma y'urupfu rwa president Pierre Nkurunziza, CPI n'ukuvuga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho irakomeza akazi kayo ku birego by'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Naho abahanga ba Loni bakora amatohoza ku Burundi barasaba leta nshya igiye kujyaho nyine mu Burundi kwemera noneho gukorana nabo. Leta ya president Nkurunziza yo yari yarabibangiye. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye.
Kuva mu mwaka wa 2016 ishyamwe mpuzamakungu ONU ryarashyizeho umugwi ukora amatohoza kubyaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Yamara ubutegetsi ntibwigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu. Mu gihe Abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe, uwo mugwi wa ONU wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke ku inzego nshasha zizohagarika ayo mabi. Uwutwara uwo mugwi Dodo Dien yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke Abarundi ubwabo. Ni ukumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake kurizobandanya rizokongerekana bikabije canke rizohagarara. Icya kabiri, mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza ukutiyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse n'amaradi ya kore. Ikindi ningene igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Mu gihe mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi, ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu.
umviriza ivyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi aba baserukira mu mashira hamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye ivyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri Afrika hamwe na ONU twebwe tuzoguma turikanoye kubiriko biraba byose mu gihugu n'abashingwa manza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mana vya CPG ku vyaha byakozwe ko amatohoza na ONU barafite ico bacikiriza umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPG na hari nkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyangwa gukurikirana abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpana vyaha aho harimwo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma aho ababazwa n'abakurikirana ubutungane ku ntereko ni Petero Nkurunziza gusa bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza cyangwa mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu Burundi abo rero tubashingishije ijisho
abo bamaze gutwara amadosiye agera ku 2000 muri CPG biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubira ko ku ngingo yo gukura karenge muri CPG yafashwe na leta mu mwaka wa 2017 maze gihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare amashami mpuzamakungu akingira gateka kazi na muntu nk'ijya abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo Lewis Mugye atwari gisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit
Aturupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa bwa bwicanye ndengera butungane ugufungira abantu busa uguhohotera abatavuga rumwe na leta kuba burabuza abenshi bakekwa ko ayo mabi nubwo aruka gwimbonera kurezegamye mu mgambo uri ku butegetsi ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze Ego Nkurunziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari umugenzo wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi
que les jours d'impunité se terminent
twagerageje kurondera abashikira nganje bo butungane n'uwa gateka kazi na muntu turababura iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPG n'uwo mugwi wa ONU hame nuko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikira nganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro Icyo bikoze igihe umugwi wa ONU watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ubuserukira Burundi muri ONU ambassadeur Tabure Nova yavuze ko yabwo umugwi wa ONU canka yandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahahengamiye
toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de
toute atugambreho twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubeshirimwo yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahindu ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo usigaye ufite intumbero za politike mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kamo na ONU nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye naha aya makuru yo muri akakanya ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwayateza amatwi maze rero mugira umunsi mwiza kandi mwirinda virusi ya corona murakarama. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.